Mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radiju ya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda ikaze nshuti bakunzi mwahisemo kuyumviriza hano muri studio ya 18 muri komena Joy Diane na Hazwe ndongo ibiganiro vy'uno mwanya.
Icyo twosaba badukurira mu ntwaro nuko bakurikirana bagapima bakaraba iyo ngwara bakaraba n'imiti yovura iyo ngwara canke n'ukuntu bokingira izi ntungwa ziwacu kugira ntizize uhave zifatwa n'izo ngwara.
Inumwe mu banyagihugu borozi bo muri commune Bukinanyana turi mu ntara ya Cibitoke mu gihugu cy'u Burundi asaba ko ikibazo c'indwara itaramenyekana yafashe bitungwa zibitari bike mu ntara zitandukanye z'igihugu cy'u Burundi gihagurukirwa. Iyo nkuru co kimeni yerekeye utwana tutarakwiza imyaka 18 mu ntara ya Rumonge turacari mu Burundi dukoreshwa mu bikorwa bibarengeye turazigaruka ko handi hato muraguma hagufi ya maradio yanyu. Ariko mbanze ndababwire yuko kugeza n'ubu ibikorwa vya leta aha muri Amerika bigihagaze kiretse bisata nkora mutima bimwe bimwe nk'ibijanye n'umutekano w'igihugu n'ibindi vyemerewe kubandanya abakenguza amateka ntibarumvikana kuvyo badahuriza ko kugira ngo leta yongere gutora amafaranga izokoresha vyitezwe ko igihe c'isaha zitandatu ku masaha yaha Washington DC no kuvuga nka saa moya masaha yo mu Burundi no mu Rwanda ari abakenguza amateka bashobora gutora kugira ngo bongere bugurure ibikorwa bitandukanye vya leta. Leta rero ishobora kuba irahabwa amafaranga yo gukora mu ndwi zitatu kugira ngo bandanye guca igani no kuvyo batumvikanye ko iyo nkuru turaza kubandanya tuyikurikirana uko ibintu biza biratera imbere muraza kuvyumva mu makuru yacu n'ibiganiro vyacu bitandukanye. Abantu bashika batanu barapfuye abandi barenga 33 barakomerekera mu myiyerekano yatunganijwe n'abatavuga rumwe na leta muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo kuri no wa mungu ishamwe mpuzamakungu ONU rivuga ko igipolisi cakoresheje ivyuka bikoroza amosozi hamwe n'amasasu mu gushwiragiza abantu baharurwa mu bihumbi amajana bari muri iyo myiyerekano yatunganijwe mu gihugu cose. Ekleziya Katolika hamwe n'abaharanira agateka kazi na muntu bari bahamagaje imyiyerekano yo mu mahoro ku murwa mukuru Kinshasa Goma, Lubumbashi no mu bindi bisagara bikomakomeye muri Kongo. Iyo myiyerekano yahindutsemo ubwicanyi mu gihe igipolisi cace gikoresha ingufu mu gushwiragiza abari bayirimwe. Umuvugizi wa ONU muri Kongo Florence Marshall avuga ko igipolisi cahagaritse abantu 69 mu gihugu cose abandi batanu bapfiriye Kinshasa ONU irabemeza ariko ntibaramenyekana ko mu bapfuye hoba harimwo abapolisi canke ari abariko barakora imyiyerekano bisanzwe. Abasirikare ba leta Afghanistan kuri no wa mungu barabohoje hoteli mpuzamakungu ku murwa mukuru Kabul yari yafashwe n'abantu bitwaje ibigwanisho. Igitero catumye hasiga ubuzima abantu 14 b'abanyamahanga. Ico gitero catanguye ku munsi wa gatandatu ku murwa mukuru wa Afghanistan. Umenyesha makuru muri Afghanistan yashitse yahabereye ico gitero mu bambere yatangaje ko yabonye ibiziga bitari bike muri iyo hoteli. Television Tolo News yo muri ico gihugu nayo yemeza ko abantu bashika kuri 43 fuye. Ikompanyi y'indege Kama yo muri Afghanistan ku ruhande rwayo ivuga ko 10 mu bakozi bayo bapfiriye muri ico gitero harimo abadereva 5. Abanya Venezuela 2 hamwe n'abanya Ukraine 6 nabo nyene baharugwa mu bapitanywe n'ico gitero. Iyo mirwano yamaze amasaha 18 yasizemwe ubuzima abarwanyi 6 bivugwa ko boba bariturikije ko ibisasu canke boba barashwe n'abasirikare ba leta. Radiju ya Amerika muratwumva kuri FM 94 n'ibicicenda na FM 95 n'ibice biri mu Burundi no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bakunzi bacu mutwumva muri ku gataka ku Rwanda ikaze kuri mwese mutwumvira kuri FM 104.3 ahandi mushobora kumva iganiro vyacu muca kuri rwa internet ariyo wezi 3 akaburungu radio yacu vewa akaburungu.com na kuri rwa Facebook adresse yacu ni vewa radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara ikaze.
Iwanyu mu ntara. hanyu mu ntara
ni ikiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo
iwanyu mu ntara
nakajyo ijwi rya Amerika ariho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa misi yose
iwanyu mu ntara ni cyanyu
Nongiri ndabahikazi haborozi bibitunga muri commune bukina nyanari mu ntara ya Cibitoke mu gihugu cy'u Burundi basaba bashimitse kwegerezwa abaganga bibitungwa ugushikira abo baganga bibasaba urugendo rw'amasaha abiri naho nyene bagashobora kutabaronka ni mu gihe rero havugwa indwara itaramenyekana ikomeye yafashe bitungwa biguriyemo impene mu ntara zitandukanye abavuganye n'umenyesha makuru wacu Diane Ndonsa yabasanze mu isoko ry'ibukina nyana bamubwiye ko bizobagora mu gihe ivyo bitungwa vyofatwa niyo ndwara ata muganga begereye reka abanze atwumvishe aho mu isoko ingene vyari vyifashe
Ani ku isoko y'indora imwe mu masoko y'ibitungwa yo mu gihugu iri muri commune Bukinanyana y'intara ya Cibitoke iyi ntara isanzwe hano rubibe n'igihugu cy'u Rwanda hamwe na Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo Indongozi zo muri zone ndora zivuga ko ibyo bituma ibitungwa byo kuri no soko birangurwa ahanini n'abadandaza bava muri ibyo bihugu aborozi b'ibitungwa bo muri no commune ya Bukinanyana bavuga ko urudandazwa rwabyo ngo bateje imbere ariko bagahura n'inzitizi zo kubura abaganga hagufi yabo bitwararika amagara y'ibitungwa
mwatugureza abantu bapfura impene ku buryo bwa kijembere bunyarutse dufise abantu bazivura bari hafi banyerusa bica bifasha zikaronka mitende n'ingo
muhamagara umuntu azivura
muhamagara umuveterineri mwa yatabonetse hafi naye ntungura ashobora gusinzikara
bigenda gute
sinzi bakwiye kumukereka bari kwamwe dushikiriza yamari hafi
ubu ngiye kugeza
ubu ariko ushobora kumurandira ntumutore mu mwanya
aha kandi ababorozi ibitungwa bavuga ko bishobora kugwara no gupfa bigapfa nibamenye icavyishe ivyo biruko mugiye muri kino gihe intara zimwe zimwe zivugwamo ikiza c'ingwara yateye impene hamwe n'intama
gusa mu rutonde limiti tuze turazivuza jema te gupfisha intoko zitanu ntono mugabo
kuva rya
ahetse nk'amezi abiri hari nko mu kwicenda ifatwa ico gumira hamwe kandi rugipfa kandi tanyagiwe
hari ico bibaza ko zabifana ni kiza kivugwa mu ntara zimwe zimwe
ico no uvuga cy'isano bitungwa vyama biguma bigwara mugabo bikakenerwa kuvugwa mugabo kiza ciriho gifashiza ngwara za ruguru gishobora gutandukerera ni ntara bo dufasha bakatwonderera imiti yo gukingira ibyo bitungwa
abajejwe ubuvuzi bw'ibitungwa muri commune Bukinanyana bavuga ko ico gikogwa bakirangura ari abantu babiri gusa commune Bukinanyana nayo ikaba igizwe n'imitumba igera kuri 30 abajejwe intwaro bavuga ko ari nayo izo bwa mbere mu makomine afise imitumba myinshi mu ntara yose akaba ari nayo mvo yo kudashikira umuganga w'ibitungwa kuborozi umuganga w'ibitungwa muri no komine Manirakiza Bonifasi asaba ubushikiranganje bwo burimye n'ubworozi ari nabwo akukira kubarosa uburyo bwo kwiyunguruza kugira bame batabaye amagara y'ibitungwa ibintu bitarayangara
mu bisanzwe uburyo kwiyunguruza naho buhari ntabwo bunameze neza ama moto baduhaye uyu mwanya hagwa kola twari twipakiza cyo dusaba nuko ushanganje budutwara ngo dufasha bukaturonsa cyane cyane uburyo bwo kwiyunguruza bunyaruka hakiri kare kandi bukadufasha no kuduha cyo dukoresha mu bwo byo kwiyunguruza nk'ibyerekeye igitoro n'ibindi
nayo kubijanye n'ikiza c'ingwara kimaze iminsi cibonekeza mu ntara zimwe zimwe urongoye zone ndora Manirakiza Pascaline asaba bamukurira mu ntwaro gushira uburyo mu bijanye n'ipimwa ry'ibitungwa aho kitaribonekeza
ico twosaba badukurira mu ntwaro nuko bakurikirana bagapima neza nk'abaveterineri bajejwe ivyo ubworozi bagapima bakaraba iyo ngwara bakaraba n'imiti yovura iyo ngwara canke n'ukuntu bokingira izi ntungwa ziwacu kugira ntizizohave zifatwa n'izo ngwara
twibutse ko ubushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi bwatangaje muri uku kwezi kw'imene zigera ku 344 arizo zamenyekanye ko zapfuye zitanywe n'ingwara y'ikiza mu kwezi kwa 12 kumwaka uheze mu ntara ya Gitega Kirundo hamwe na Mwaro mu ntumbero yo gukingira ibindi bitungwa byo mu zindi ntara hamwe n'amagara y'abantu ubushikiranganje bwarashinze ingingo yo guhagarika urudandazwa rw'izo ntungwa muri izo ntara hamwe n'ubw'inyama zazo mu ntara ya Cibitoke Diane Ndonse ijwi rya Amerika
Diane Ndonse yarakenuye cyane mu ntara ya Rumonge naho havugwa ikibazo cy'abana batarakwiza imyaka 18 baheba amashuri bagajanwa mu bikorwa byo kuroba kubera ubukene buvugwa mu miryango yabo. Umenyesha makuru w'ijwi rya Amerika mu Rumonge Alain Yvirankunda yagize amahigwe yemera ko abo bana n'abarovyi bose abaherekeza aho bari mu bwato gukora ivyo bikorwa, aratubwira uko yabisanze.
Ndi muri bumwe mu mato ariko arazunguruka mu mazi y'ikiyaga Tanganyika ku ruhande rw'ikivuko cha komine Rumonge. Hejuru y'ayo mato hari abana bafise imyaka iri hagati ya 10 na 16. Bamwe bariko baterura insenga, abandi baziterera mu mazi mu kiyaga. Abenshi muri abo bana bambaye utubutura twonyene, biboneka ko bariko barajugumira kubw'imbeho ibacako. Uyu mwana aratwiganira imvo zituma aza muri ivyo bikogwa.
Mama hera mwakabi.
Warahagaritse ishure? Kweki waje ngaha?
Aje gusakondera mahera ku ishure. Nzamu unziye narondera mahera nko ndoza imboga. Adandaza.
Ko uraruha?
Ndakwega ikamba nkabutuza. Nchamvayo ngacha sengwa nchano bani mboga zibaza kurusha mukundu unamye mporandu amkenza
uramba gute umugongo
nani
ndabara okay mukundu unamye mbabara cyane
eh
abavyeyi na mayira bafite ko kurihira ishure
ya na mayira bafite ko nana kazi bakora.
Ico kibazo catanguye kwibonekeza mu ici cy'umwaka uheze nkuko twabitohoje, usanga abavyeyi bagifisemo uruhara kuko ari nabo barungika abo bana. Ico bikoze bamwe muri abo bavyeyi bisigura ko babitegwa ari ubukere bubahanze mu kurungika abana babo muri ivyo bikogwa.
Nkaje ntakaje fisi ubuzi bwo gukora akazi kugira ngo umwana aronke ntabwo kugira ngo nkere uronkere kifasha umwana kugira ngo aze ku ishuri bikakugora. Nkwere ubukene kuri umwe kugira ata gutu fisi ko kumusha mu ishuri. Nise tondi tsabikwa na akazi nawo bikomeye. Hari umwana aronka mahera kwiyambika, ari umwana aronka mpunzi kwiyambika, ari umwana aronka
abana babikoramwo bahembwa hanini ifungurwa hamwe n'imboga baheza bagatahana mu mihana iwabo. Ariko rimwe na rimwe abarovyi nk'uko bavyemeza baracishamwo bakabaha uburyo bw'amafaranga. Atanazi vyizigiro
nk'imboga tuvuge twe tukapfa kuri amana yanyu aba bana bato batabaho sukuvuga bose ngo bagenda mu mazi kuroba oya.
Hara n'abandi batubwiye yuko mubahereza amahera ari hagati amahera 2000 canke 2500 ku munsi.
Yega uwo mwana abagunagufasha niyo ndo bakabifara kayibana nga mugata kayica hajya ukavuga tembwa ecu akaboga genda nawe ukagurishye urumpe n'igitumbura asha ugenda akaroba kuwerega musanze naba baroba aso batangurira hanyene bahera ha ku musoza ye nshiruwe yo ndo ngaha ku musoza
n'atwe twavuye hanyene.
Iki kibazo c'abana birigwa muri ivyo bikorwa vyo mu kiyaga Tanganyika amwe mu mashira hamwe aharanira agateka k'ibibondo yemanga ko akizi kandi bagerageza guterera. Aha mbere akaba afise umugambi wo gukorana vy'umwihariko n'intwaro kugira ngo umuti waco uboneke. Yamuremye Marie Claire arongoye OIDB biharanira agateka k'ibibondo mu ntara ya Rumonge.
Abo bana bariho ntawo bideha ni ikibazo gikomeye cyane kuko ikibanza cy'umwana cari mu muryango, ikibanza cy'umwana ni mu ishuri. Aha mu ishuri amaho idebe hariho na bamwe batari bake tumaze kujana kwa muganga kubera izo ngorane z'uburemegwe bakaremerwa bakikorera ibibaremera bagaheza bakaca bagwara tugaheza tukabafasha tukabajana no kwa muganga. Ndateye kamo ababijejwe bose kuva hasi kuva ku rwego rwo hasi gushika ku rwego rwo hejuru bose baje hamwe bashira ingufu hamwe kugira ngo tugwanire vy'ukuri koko ako gateka k'ivyo bibondira ngo bave kuri iyo nkengera y'agatanganyika hama baheze baje mu ishuri mu buryo buke abo bana bagashobora gusubira mu ishuri.
Uko amashira hamwe aharanira gateka k'ibibondo abibona nuko muri iyo ntara hoba amatohoza y'abana bahevye amashure bitewe n'ubukene. Ivyo rero vyofasha kugira ngo hategekanywe ubundi buryo bwo kubafasha batarinze kwiroha mu bikorwa bisaba inguvu z'umurengera. Mu ntara ya Rumonge mu bumanuko bw'u Burundi, Alain Yves Irankunda, ijwi rya Amerika.
Muri isanga
Muri sanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri commune giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Jende mkisagara cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Uno munsi saa 10 ku masaha yo mu Burundi no mu Rwanda, mu kiganiro muri isanga mugenzi wacu Frederic Nkundikije araza kugaruka ku ntererano isabwa abarundi zokoreshwa mu gutunganya amatora. Murabahagufi rero y'amaradiyo yanyu kugira ngo mushobore gukurikirana ico kiganiro. Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Tubandanirize mu ntara zigize igihugu cy'u Burundi, niyo tukiri kuva tugitangura muvise ko ariyo makuru turiko turababwira. Amakenga n'ubwoba ni byose manyagihugu bo mu ntara ya Kirundo mu Burundi, ko umwanya n'umwanya bashobora komogwa n'inzara. Umenyesha makuru y'Ijwi rya Amerika aho mu Kirundo Jean Bosco Ndarurinze aratubwira igituma.
Ahenshi mu ntara ya Kirundo abanyagihugu bari mu bikogwa byo kwegeranya imyimbo y'igice cya mbere cy'umwaka w'uburimi. Mu mitumba imwe iherereye mu ntara kama ya Bugesera isa n'itarabwa n'ivyo bikogwa. Ku mitumba ya Gwibikara, Gasenyi, Muhuzu na Gatete bafise icizere gike cyo kubandanya babaho. Aba ni bamwe mu banyagihugu bo muri iyo mitumba iri muri komine Busoni hafi canke ku rubibe rw'u Burundi n'u Rwanda.
Uyu mwaka uruziba rwaratse ibigori biruma, ngivyo bipfiriye kugahinga nta kintu dutoye, nta kurima ibijumbu, nta kurima kumbati, nta dukura imbuto, twabuduharage, twabudusaka, nta kintu namba. Nta namba mwaka karere dufise inzara ni yose kabisa. Niho twabibonye. Iyi suka rero ikurikiye ko irarumbye yose nta kintu dutoraguye.
Twarashonje, twarishwe n'izuba, turabura uko tugira. Itongo ryanjye bararima bikuma, basubira bikuma, nkabura uko ngira ndakushumbika ngaha.
Ku yindi mitumba itari mike biteze umwimbu w'ibigori gusa.
Aha mu Busoni ukuntu umwimbu waho umeze, umwimbu ku bigori mu bw'ibiharage byarumye biragenda byose. Ugace ko ngaha mu kibonde magana gutya zuba rwaratse, murambi naho diraka mugo ibigori birahari bihaje byararundi
biharaje twarabibuze mugo ibigori biriho twarabirose ibigori nyene turacumba kagari tukajya cyangwa tugakobora cyangwa tugateka uduhungure tugasoromera mutuboga tukajya.
Abatagize icyo bimbura basaba abategetsi gutegera no gufata mu minwe ikibazo cyabo.
Nuko bibashikiriza nyene bakadufasha bo turonsa nk'imbuto imyaho n'udete twimyumba tituronse tukongera tukororoda tukabona yuko twojya natwe. Aba benshi baheze Tanzania, abenshi baheze Uganda kubera iyo nzara.
None mwo tugirira ikigongwe mukadutabariza kubadutegeka bakaduronsa mutudufasha natwe. Nkabona uko tumwe mbere genda cumbitse inzu ya nanagiriye.
Waiye gye
mu mwaka nyene yo nzara yatujokonyoro.
Abajeje intwaro mu ntara Kirundo baremeza ibivugwa nabo banyagihugu. Remi bigira umusase ni umuhanuzi wa buramatari w'intara Kirundo ajejwe iby'imibano.
Kuri iki gice cya mbere cirima twavuga yuko umwembu wagenze neza na cyane cyane umwembu w'ibiharage, kuko mu makomine yose imvura yaraguye naho ariho ibice bikeya gusa imvura itashoboye kuboneka neza. Ariko muri rusange twavuga yuko umwembu wabonetse naho ku mbore haciyemo imvura nyinshi yaguye na cyane cyane ibiharage biriko birera ituma ibiharage byinshi bibora. Ariko tugerageje kuraba uyu mwaka by'ukuri mu ntara yacu ya Kirundo umwembu wifashe neza.
Abajeje intwaro baramaze kwiyumvira kazoza kabo bahuye n'ibibazo byihindagurika gibi nubu Remi bigira umusasa
twaragize inama mu biro kwabura matayo ntara ya Kirundo turi kumwe n'abastanteri bose turi hihangiro yuko tugiye kuraba dushireho ikigega cintega bizoza ico kigega kazofasha cyane cyane kugarukira kuri aho bene wacu batashobye kuronka umwimbo ukwiye canke kuri abantu nikora mu makomine atandukanye no guhamagara abanyagihugu gufashanya na cyane cyane ko ntara ya Kirundo twagiye tugarukirwa ko n'izindi ntara zabazimbuye kandi kumbure batatorushije n'umwimbo ko intara yacu nkuko musanzwe mubizi kufakira ya mere kigega cy'igihugu n'ubu rero nibyo turiko turategekanya kugira ngo intara yacu igume irangwa n'urukundo n'umwumvikano mu guhanahana umwe wese icatashoboye kuronka
tubibutse ko intara ya Kirundo yahanganye cyane n'ikibazo cy'inzara mu mwaka uheze ico kibazo cyari cyatanguye kuvugwa cyane mu mpera z'umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu kikaba carahagurukije inzego za leta nyinshi intumbero yari yo kugitorera umuti urama sabategetsi gusa bemeza ko hari akarusho muri kino kice cya mbere cy'umwaka w'uburimyi n'abarimyi ubwabo baremeza ko imvura itanga agahengwe yabonetse mu Kirundo mu buraruko bw'Uburundi Jean Bosco Ndarurinze Ijwi rya Amerika
Jean Bosco Ndarurinze ivyinzara duce tuyifatira mu gisata c'abahungutse aho abana bahungutse bava makambi yatandukanye bagataha iwabo mu ntara ya Makamba mu gihugu c'u Burundi bugarijwe n'inzara usivye inzara hari n'ubukene bw'ibikoresho bafise kuko ataburyo bafise bwo kwiyungunganya umenyesha makuru wacu i Makamba Krisi Munezero yibanze ku buzima bw'umwana yitwa Sandrine aho yamusanze ku ishuri yigako reka twumve inkuru yaduteguriye
Sandrine ni umwana w'imyaka 13 yiga mu mwaka wa gatanu ku ishuri rya Kayoguru ya gatatu. We n'umuvyeyi bashike mu bukene budasanzwe kuko ni imfashanyo ishirahamwe gita y'impunzi HCR risanzwe riha abahungutse bo batayironse kubera bizanye. Igihe twaganira Sandrine ntiyarakeye mu maso nyina yarahejeje kumugabisha ko imfungurwa zo mu ijoro zitaza kuboneka.
Mba namerewe neza Ndumbashonje cyane.
Urafungura?
Oya.
Kubera
nibatetse. Batwengwa n'umutse n'udufungura kubera atabyo barose bateka. Ifungura rimwe.
Sandrine ni umuyabaga nk'abandi ariko ntabakerebutse ngo akine nk'abandi bana. Namubajije igituma adakunda kwegera abandi bana yanyishuye afise amosozi mu maso.
Bakamwaga tubwira ngo tugwe turakenye ngo nta bintu dufise byo kurya. Nje nkaca mbabara. Ugasinyina neza kubera mbashonje badahije gufungura bakaduha n'amakaye
komine Kayogoro niyo ya mbere yakiri impunzi nyinshi mu ntara ya Makamba hejuru y'abizana bitoreshe gutora vuba igitigiri cyabo hari abana 150 bageze kwiga batahukanywe n'ishyirahamwe HCR mu mwaka urangiye muri bo ibice 51% batashe muri komine Kayogoro mu gihe komine Nyanzalac yakiriye ababa ibice 40%. Ku ruhande rw'abajejwe inyigisho ingurane abo bana bahungutse bafise ntibaziyobewe nk'uko bivugwa na Ernest Chiza umuyobozi w'inyigisho muri komine Nyanzalac.
Mwaramaze imyaka 3 harimo abari bamaze abaje bamaze imyaka 2 rero umwana yaje asigaye abavyeyi nahashikira mu rugo iwabo usanga atamirimo ari bafise ubwa mbere nk'abo barafise ingorane z'inzara hama ubugira kabiri naho baragira ingorane z'ibikoresho kuko usanga atamafaranga bafise nta buryo turaborohereza mu kubasubiza mu ishuri kuko hariyo n'itegeko ry'umushikiranganje rivuga yuko umwana wese ahungutse tutegeza kumuronderera kibanza bapfa kudushikira cyangwa bashikira umuyobozi kanaka tatumubwira uburyo abikora kugira ngo umwana asubire mu ishuri asubire yiyumve kandi
Frederic Ndayikunda umuyobozi w'ishuri rya Kayoguru ya gatatu arasaba abagira neza gufasha nk'uko bigeze kubikora mu gutanga ifungurwa ku mashuri
kenshi usanga hageze masaha ya nyuma arangiza umunsi ibyigwa bya nyuma usanga abana bafise inzara basonza cyane hanyuma rero mu minsi yetse hari ibintu byahari bisa cantine scolaire barashaka gufungurira abanyeshuri rero kuri ibyo rero abagerageza babonetse bashobora kugarukana bwa buryo bwa cantine scolaire ugasanga abana bashobora gufungura neza ibintu by'inzara bigahera ama kini twovuga nuko aba bana kenshi usanga batambaye impuzu zimeze neza hari igihe baba bakanye bakeneye abagerageza babafasha kwaha ibyo bambara tugashobora kubafasha mu buzima bwa buri munsi misi yose
hamhanda y'ubukene bw'imfungurwa n'ivyambagwa abana bahungutse babihebuye kandi ntiboroherwa kwisanzura mu bandi Kizera Ernest avuga ko abigisha bakuru ko bashoboye kugira ngo bafashe mwe nabo bana
biri mu misi ya mbere urabona ko ari abantu menga bari kumiye mengo bari hebuye twarateguye mbere kugira ngo turabe yuko bavamo tugategura inkino abana bakajya kubibuga bagakina komisare rero bamaze kubona ko nabonye habyo bashoboye biracyuro rukundo mu bana nabonye rero bagatangura kwiyumva
mwishira hamwe Hope 87 rikorera mu gisata c'indero mu bihe bidasanzwe bamenyesha ko batanguye gufasha abigisha mu ntara ya Makamba ibyo bikaba bivugwa na Benoît Muhimpunzi arongoye iryo shira hamwe
no kuvugana ubumenyi bujanye n'ibihe bya none bijanye n'ingene boronsa abigisha ubumenyi n'ubushobozi kugira ngo bari imbere y'umwana atamerewe neza abashobore kumwakira abashobore kumuhuza n'abandi bashobore no kumenya ingorane afise
izo ngorane ziboneka mu bana bahungutse bari ku ishure zikwiye umugambi ukomeye aho ni mu gihe mu masezerano ya leta y'u Burundi leta ya Tanzania n'ishyirahamwe HCR bitegekanijwe ko mu mezi ya mbere y'uyu mwaka w'2018 hatahukanwa uyundi mugwi w'impunzi z'abarundi bahungiye mu gihugu cya Tanzania Imakamba Krisi Munezero ijwi rya Amerika
Krisi tukivuga iby'impunzi ari kuba muri Tanzania kuva mu ntango z'uno mwaka w'2018 leta ya Tanzania iri mu gikorwa cyo guha ubwenegihugu abarundi bahahungiye mu 1972 no guhimiriza abashaka gutaha ngo batahuke umenyesha makuru ijwi rya Amerika muri Tanzania James Jovin adufite ibindi kuri no nkuru
Bwana Tony Liza numukozi wa leta ya Tanzania kurikirana ibijyanye n'impunzi mu ntara ya Kigoma mu ntango z'inondwi aho bakora iyo nama n'abamenyesha makuru hamwe n'ababijejwe bavuze yuko icyo gikorwa cyo kwandika impunzi zinjiye muri Tanzania muri 72 kijyanye no gutanga ubwenegihugu ariko bizovana n'inama izokorwa hagati ya leta ya Tanzania n'u Burundi igihe bazomara gusobanura abarundi binjiye muri 72
tunaendelea na zoezi la uandikishaji wakimbizi walioingia
turacyakomeza kwandikisha impunzi zinjiye mu mwaka 2022 kandi bameze mvuga yuko aka kazi katabareba impunzi z'abakongomani cyangwa impunzi zinjiye muri iki gihe mu ikambi za Mtenderi Nyarugusu na Nduta kandi aka kazi gakoreka mu ntara ya Kigoma gusa nta handi
biza Mtenderi Nyarugusu na Nduta
Bwana Tony Liza yabandanije avuga yuko Perezida wa Republika Tanzania igihura na mugenzi we Burundi Pierre Nkurunziza muri komine Ngara mu kwezi kw'indwi umwaka uheze yahagarikiye ibikorwa byo gutanga karangamuntu ku barundi binjiye muri Tanzania kuva kera kubera abandi barundi bacha baguma bava mu gihugu cyabo kujya guhiga ubwene gihugu muri Tanzania bakoresheje ububeshi ngo mu gihugu cyabo nta mahoro ahari ariko abo barundi binjiye muri 72 bazahabwa ubwene gihugu cibure basubire mu gihugu cy'amavuko bivanye n'inama izokorwa hagati ya leta y'u Burundi na Tanzania yavuze yuko gushika muri iyi minsi bamaze kwandikisha abarundi barenga 2023 basanzwe mu ntara ya Kigoma amajana 242 bavuye mu ntara ya Dar es Salaam 19337 batuye mu makambi y'impunzi yatagikora n'abandi 78 batuye manyovu na rumasi aliko igikorwa bariko mu iki gihe no gusobanura barundi baje 72 kubera abo bandi batuye mu makambi ya Nduta Nyarugusu Mtenderi abakongomani na batuye mu nkambi za kera za Uriankuru Katumba na Mshamo bitabaraba na Gatoyi
zoezi hili la uandikishwaji
kuvana n'ivyo rero umuntu wese amenya yuko ari impunzi yinjiye mu mwaka wa 72 hohose hajya hari muri Tanzania ashakirwa kuza kuyandikisha aha mu ntara ya Kigoma kubera tahandi tuzokora aka kazi
Goma na sivingenevyo
radio yacu ijije Amerika ya musanze ariko ariyandikisha muri Irangara hano bandikisha abarundi ba 72 asaba yuko abarundi bagifite imbaraga basubira mu gihugu cyabo kujya gukora amajyambere bakareka guteza imbere igihugu kitari cyabo abataki basha nabo bagahabwa ubwene gihugu muri Tanzania kubera batakimenya iyo bavuye n'imiryango yabo
twahunze 72 dusaba yuko leta ya Tanzania yodhubgene gihugu ikaturonsa ikadi ya Tanzania kugira ngo natwe tubandanye ibikogwa ata utubuga ngo nujya no murundi awuniki natwe twicare dutekane tube bamwe twese abazoshaka gutaha bazotahe nabo baje gukora ibikogwa mu gihugu cyabo. Nibaza ko uwo vuga gutaha ko batomwankira guko atahogomba kuja iwe ngo bamubuze hamwe n'uwo babyipfugije bo murekura agataha. Icyamirije gutaha ni kuvuga ko jewe navuyeyo kera ubu nta bantu bahari yankimenya kandi nta na bene wacu naba nciyibuka iyo bageze, nicyo gituma ngomba kwicara ino muri Tanzania.
Mu ntara ya Katavi na uriya mkuru mu ntara ya Tabora binje muri Tanzania 72 basavye ubwene gihugu cha Tanzania kubera bari bahabaye imyaka myinshi cyane, ariko baronsakaranga muntu ku mwaka wa 2015 bagahawe na Perezida Jakaya Mrisho Kikwete yamaze umwanya wiwe ku ntebe y'umukuru w'igihugu. Ariko abarundi ba 72 bariko bariyandikisha ku y'iminsi ni bamwe basigaye mu ico gihe kandi bazoba abanyuma, nta kindi gikorwa kizosubira gukorwa cyo kwandika abarundi. Jovini, ijuja Amerika, Kigoma, muri Tanzania.
Hakananga duche du sozerea, Diane Nahazu, hamena Innocent Kimenyi, marikume mwigani, rovziu no mganya, tuifurize kurani, guamuanyi no muvzanyu, muragira ingwi ya mahoro.